Matayo, ikigabane cy'icumi n'indwi. Iminsi itandatu ishize, Yesu ajyana Petero, Yakobo na mwene nyina Yohana, abadugana igisozi kirekire ari bonyine. Akayanganira imbere yabo, mu maso hiwe haka nk'izuba, impuzu ziwe zera nk'umucyo. Maze Mose na Eliya barababonekera, bavugana nawe. Petero abwira Yesu ati,
Mugenzi, bitubereye byiza ko turi hano. Niwabigomba, ndubaka amahema atatu hano, rimwe ry'iwawe, irindi rya Mose, irindi rya Eliya.
Akivuga, haza igicu gikayangana kibatera igitutu, kandi ijwi riva muri nyagicu riti,
Nguwo umwana wanjye nkunda akampimbara, nimumwumve.
Abigishwa babyumvise, bubama hasi baratinya cyane. Yesu arabegera, abakora ko ati,
Nimuve hasi, nimutinye.
Bunamuye amaso ntibagira uwundi babona atari Yesu wenyine. Bariko baramanuka icyo gisozi, Yesu arabihanikiriza ngo,
Ntihagire umuntu babwira ibyo beretswe, gushitsa aho umwana w'umuntu azozukira avuye mu bapfuye.
Abigishwa baramubaza bati,
None rero ni iki gituma abahinga b'ibyanditswe bavuga yuko Eliya akwiye kubanza kuza?
Arabishura ati,
Eliya azoza koko, aroranye byose neza. Ariko ndababwira yuko Eliya yamaze kuza, yamara ntibamumenye, ariko bamugize uko bagomba kose. Uko niko n'umwana w'umuntu agira ababazwe nabo.
Buna bigishwa batahora ko yababwiye Yohana Umubatizi. Bashikiriye ishengero, umuntu araza aramupfukamira ati,
Mwami wanjye, iri kigongo umwana wanjye, kuko arwaye intandaro arasinzikaye cyane. Kuko kenshi na kenshi agwa mu muriro no mu mazi. Namuzaniye abigishwa bawe, ariko byabananiye kumukiza.
Yesu arishura ati,
Yemwe ab'iki gihe mutizera b'inkozi z'ibibi, nzogeza ryari kubana namwe, nzogeza ryari kubihanganira, nimumunzanire hano.
Yesu aramukankamira dayimoni amuvamo, umuhungu acakira uwo mwanya. Maze abigishwa baza kuri Yesu biherereye, baramubaza bati,
Ko niki cyatumye bitunanira kumusenda?
Arabishura ati,
N'ukwizera kwanyu guke. Ndababwira ukuri, namba mufise ukwizera kungana n'akabuto k'igiti, mwobwira kino gisozi muti, Imukaha, uje harya, kandi co kwimuka. Kandi nta kitazobashobokera. Ariko bene urya ntakugwamwo n'ikindi atari ugusenga no kwisonzesha.
Bakigendagenda i Galilaya, Yesu arababwira,
Umwana w'umuntu azoshigwa mu maboko y'abantu, kandi bazomwica, maze ku munsi ugira gatatu azozurwa.
Barababara cyane. Bashitse i Kaperinawumu, abatozi ikora ry'urusengero baza kuri Petero, baramubaza bati,
Ajye umwigisha wanyu ntatanye ikigabane cya shekeli?
Nawe ati,
Egome aragitanga.
Binjiye mu nzu, Yesu aramwitanga, aramubaza ati,
Uvyiyumvira gute ga Simoni? Abami bo mu isi batangisha canke batoza abahe? Nababo canke n'abandi?
Aramwishura ati,
N'abandi.
Yesu aramubwira ati,
Noneho ababo baracuna. Ariko kugira ngo ntitubatsitaze, genda ku kiyaga, utere mwigera, wakira ifi ifatwa ubwa mbere, uyasamike, urasangamo shekeri, ubari yujana, uyatange mu izina ryanje n'iry'iwawe.